Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Ubugizi bwa nabi bw'abantu batemesha abantu imipanga mu masaha y'ijoro bwakwiragiye mu mazone agize gisagara cha Bujumbura.
Turiko turakoresha yandi makaye domenage azohabwa abarongoye amazone, tuzogira control bama bayigize aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane.
Uwo ni Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cha Bujumbura mu Burundi. Ubuyobozi bw'ibohero rya Rubavu mu Rwanda burishimira ko ikibazo cibura ry'inkwi cyateruye inyishu mu gukoresha ingufu za biogaz na briquette. Abanyagihugu barenga 30,000 bo muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu yo mu Manuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bavanywe mu byabo n'intambara y'imirwi yitwaje ibigwanisho. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho ubugizi bwa nabi bw'abantu batemesha abantu imipanga mu masaha y'ijoro bwakwiragiye mu mazone agize igisagara cha Bujumbura. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabishikirije mu nama y'umutekano yagirishije kuri uno wa gatanu abajejwe intwaro n'umutekano. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, bakaba mwishikirizwa n'umenyesha makuru Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Desire, tuguhaye ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yashikirije ko hari imbarutso yatumye atumako iyo nama y'umutekano nkuko yabibwiye abamenyesha makuru.
Twatunganije inama kuva hasi, kuvuga abanyumba kumi, aba chef de quartier, chef de zone ba mustanteri, turi kumwe n'igipolisi, turi kumwe n'abenegihugu muri rwa rwego twita comité mixte de sécurité humaine. Twari rero tuhahuye kugira tuvugane ibibazo bihanze igisagara, na cane cane ngene tworaba ibintu bimwe nimwe tutanguye kubona bijanye n'ivyo hungabanya umutekano, kugira tubasubize ku kivi, kugira tubigwanye hakiri kare.
Bamwe mu bajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura bashikiriza byinshi mu bibangamiye umutekano w'aba barongoye. Desire Mazimpaka arongoye komine Mukaza iri hagati mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura avuga ko abarongoye babuzwa amahoro n'umuziki urenze ubunyero bumwe.
Ububare buri monogoje mu kuvuza imiziki bakarenza. Ibyo biri muri zone ya Nyakabiga na zone ya Rohero, aho ababanyi batakirongo uko baryama muri ya ngingo ibuza abantu isaha zine z'ijoro, abantu bagaca bikora ku nshuti bafise ziri mu nzego z'umutekano cyangwa mu nzego z'ubutungane, ugasanga baterefonye naka ngo uyo mureke ngo turamuzi. Rero iyo bigenze gutyo uca usanga badafise aho bikora kuri abo bandi, nabo bavuga ati koko anaka mutahugaye none twe muturondera kwiki, baza mwugare kwa anaka natwe tuzokugara. Ivyo rero mu bijyanye n'umutekano birimo bitubangamiye cyane.
Ikindi abajejwe intwaro bavuga kibangamiye umutekano na Kaboregwe. Nzeyimana Jean Marie arongoye Serire Gisyo ya zone Kanyosha muri komine Muha iri mu bantu ko gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, avuga ko abatangura kunywa inzoga kare barimo bahungabanya umutekano.
Aya masaha turi ngaha murabona ko hataragira kunywa inzoga, nubwo hari ahantu henshi usanga kuva bukeye bariko baranywa. Aba baransumanya kunywa inzoga, abandi bari ku mirimo nibo baca baza nawe umutekano muke mu ijoro. Irya saha yo kugara nk'umuntu yagiye ku kazi akaza arusha agashikakana icupa rimwe cyangwa kabiri, saha ine ntayishikana. Umwe yanywa kuva saa moya mu gitondo atangura kugora abatware, abapolisi, abenegihugu kuhera saa sita borewe gushika no mu ijoro. Biratuma turara twicaye kubera abanywa inzoga mu masaha y'akazi. Tubibona hehe rero? Aba bantu barimo muri bya bisuma, barimo muri abandi banywa urumogi, bafise umwanya wo gukora ibyo gusa, bagaca bagora inzego z'intwaro n'umutekano mu gicu.
Vyabivyo vy'abavuza umuziki canke ibi vy'abatangura kunywa inzoga imbere y'umutaga urongo gisagara, nta kindi asaba abajejwe intwaro atari ukubahiriza amategeko y'ubushikiranganji bw'intwaro hagati, kuko ahasanzwe bakanikora ku bajejwe umutekano. Fredy Mbonimpa agasaba abategetsi gucunga uruza n'uruja rw'abantu kugira umutekano ucungegwe neza. Hari ingingo urongoye Meri ya Bujumbura avuga ko igiye gushyirwa mu ntumbero yo kumenya ababa mu gisagara.
turiko turakoresha yandi makaye domenage azohabwa abarongo ya mazone n'abajeje igipolisi bayabone kugira tumenye ko umuntu wese yanditswe ivyo nta negotiation tuzogira control bamabayigize hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane
wa mutegetsi wa meri ya Bujumbura afatira kubategera abantu batashe mu masaha y'ijoro bakabatemesha imipanga imaze gukwiragira mu mihingo myinshi ya Bujumbura
muramaze iminsi mwumva yuko hari abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura ntirikiri banga ariko aho bigira ivyo by'ibipanga gibaza ko hariho ntiyaba hariho tuwasambura kuko urabona ko ari byavyutse kera twavuga mu kibenga kanyosha ubigeze ngagara bigeze gihosha kandi rero barazaho batema umuntu nivo no gutwi uyu mutsi ucucika ukabura amaraso muramuzi memba akamara yarafise mu bintu bijanye na culture n'umuziki ntiyavuye aho nabandi batema
mukurindira ko haboneka amatara yigukira igisagara yobonesha mu masaha y'ijoro Fredy Mbonimpa asaba ba mu gisagara gushyira amatara ku ngo zabo kugira afashe abajeje umutekano kubona uruja n'uruza rw'abantu
urakoze Desire kudusomera iyo nkuru mu Rwanda ubuyobozi bw'ibohero rya Rubavu burishimira ko kibazo cibura ry'inkwi cyatewe binyishu mu gukoresha ingufu za biogaz na briquette yamara kuba igiciro cha briquette kiri hejuru y'icinkwi inshuro hafi zitatu kuko ziva kure iracara inzitizi inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Mbere dukoresha inkwi byabaga ari ikibazo gikomeye cyane ariko bafatiwe gahunda ya briquette baradufashije cyane kuko bigaragara ko byihuta no mu guteka igira umuriro utandukanye n'uyu
Uyu ni CS Nusaka yumuyobora gereza ya Rubavu ni mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika ku mikoreshereze ya briquette na biogaz mu guteka mu mwanya w'inkwi zakundaga kubabera ihurizo rikomeye briquette n'ubwoko bw'ibicanwa bikorwa mu bishogoshogo n'ibishishwa by'umuceri nyuma yo gusarurwa CS Kayumba twamusanze ku marembo ya gereza Arima kurikirana uko baje gusura babo bafunzwe barimo kwakirwa no gufashwa guhura nabo twagiye ku ruhande turaganira.
Wasangaga ari ikibazo kuri barwiyemeza mirimo kugira ngo bashobore gusupplyinga amagereza. Nicyo kibazo gikomeye cyo kurengera ibidukikije. Briquette rero yaradufashije cyane kuko bigaragara ko byihuta no mu guteka igira umuriro utandukanye n'uyu. Bigaragara ko dukomeje gukoresha inkwi amashyamba yose twayamara. Ariko kugeza ubu birimo birarengera ibidukikije.
Mu buryo bw'akazi n'isuku yahangaha mu kigo uburyo bwo kuzikoresha ntabwo bigora abazikoresha mu buryo bwo guteka.
Imirimo isa naho yarangiye. Inkwi zarazaga hakabaho kuzipakurura ibiti bagombaga gutema ibiti binini ibyo biti binini ntabwo bapfa kubishyira mu ziko barabyasa ako ni akazi ko kubipakurura kubyasa ariko kugeza ubu twera izana briquette ikaze kinjira muri gereza tugafata gahunda yo gupakurura dupakira muri stock gusa noneho tukajya dukoresha ibipimo biva muri stock bijya mu gikoni nta kandi kazi gahari guteka kwazo birihuta aho ngaho akazi karagabanyutse isuku yazo nayo imwe zasirizwaga n'imyanda n'ibiki ibyo byose twarabishyize
ubuyobozi bw'igereza ya Rubavu buvuga ko habaga n'igihe inkwi zabuze burundu bakaduka amashyamba akiri mato ariko ubu byarakemutse
rwiyemeza mirimo yafataga isoko rimwe na rimwe agafata amasoko atandukanye akibaza kuko ari bubone inkwi Musanze cyangwa Rwamagana ariko ari buzibone hano ugasanga ibyo bintu biramugora noneho n'igihe cyo kugemura yagemura imodoka imwe ya Musanze yapfuye indi bayifatiye mu muhanda ugasanga iyo mi transportation yabyo ni ikibazo gikomeye ariko feri iraza direct kuri gereza dupakira muri stock kandi tukamenya ngo bizamara igihe runaka niba ari amezi atatu bikoroha cyane kurusha za nkwi bagenda bagemura ziteka umunsi umwe agasubirayo ubu rero ni ibintu byoroshye cyane
ikigo gishinzwe amagereza mu Rwanda RCS gifite gahunda y'uko mu mwaka utaha nta gereza nimwe izaba igikoresha inkwi zarasimbujwe briquette na biogaz nyuma hakazasigara hakoreshwa biogaz gusa hamaze kuboneka ubushobozi buhagije kugeza ubu nka kuri gereza ya Rubavu igiciro kiracyari hejuru ugereranyije n'inkwi kubera ikiguzi cyo kuzitwara ziva mu burasirazuba mu turere twa Nyagatare na Kayonza cyangwa ihuye mu majyepfo biracyari imbogamizi kuri gereza ya Rubavu itegereye aho izi briquette zikorerwa
twebwe isteri y'inkwi twayibonaga ku 2018 kandi tugakoresha amasteri menshi hano ariko kugeza ubu briquette iraza hejuru y'ibiciro by'inkwi ariko nabyo biraterwa na transport ariko turamutse natwe tubibonye nk'inganda hafi aha muri utu turere twegeranye ibiciro byaba bike cyane ugasanga nta nubwo birimo guhura n'iby'inkwi naho amagereza ari mu burasirazuba mu majyepfo iyo ibiciro biri hasi cyane kandi birafasha
kuri igereza bakoreshaga amasitera 6 y'inkwi ku munsi zigatwara angana n'ibihumbi 108 kuko isitera imwe yaguraga ibihumbi 18 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga yakoreshwaga buri munsi mu gihembwe gishize hagikoreshwa inkwi. Muri iki gihembwe ikiro cya briquette kiragera kuri gereza ya Rubavu kiri ku mafaranga 105 ku munsi hagakoreshwa izuhanye n'ibihumbi 315 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ibiri ibihumbi 3 bya briquette. Ufashe ibiciro by'inkwi zabonekaga bigoranye nk'uko ubuyobozi bubivuga ukabigereranya n'ibya briquette, usanga ibiciro bya briquette biri hejuru inshuro hafi 6 kuruta iby'inkwi. Cyakora nko kuri gereza ya Huye ikiro cya briquette kigura amafaranga 49, baramutse nabo bakoresha toni 3 byatwara 147 mu gihe Rubavu bitwara 315. RCS ivuga ko zimwe mu nyungu zo gukoresha briquette mu mwanya w'inkwi ari uko birengera amashyamba maze kuba make mu gihugu, kugabanya umwanda kuko briquette zikorwa mu bishishwa by'umuceri n'ibishingwe byajugunywe, kuba byarakuyeho amakimbirane ba rwiyemezamirimo bagiranaga n'amagereza kuko kubura inkwi bakarangiza amasoko bahawe igihe cyararenze, hakiyongeraho kuba zihisha mu gihe gito cyane ugereranyije n'inkwi. Uretse mu magereza, umubare utari muto w'abanyarwanda baracyakoresha inkwi mu gucana. Cyakora Leta y'u Rwanda yihaye intego yo kugabanya ibikoreshwa ry'amashyamba kugera ku kigero cya 42% bitarenze umwaka wa 2024, ariyo mpamvu hagenda hafatwa ingamba zigamije gushishikariza abaturage gukoresha ibindi bicanwa birimo biogaz, gazi yo gutekesha, umuriro w'amashanyarazi, amapalete, izi briquette ndetse n'amashyiga ya rondereza. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Abanyagihugu barenga ibihumbi 30 bo muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu yo mu bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavanywe mu byabo n'intambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho banzindwi zibiri ibera mu nkengera za komine ya Minembwe, bageramiwe n'ibibazo by'inzara no kurara hanze. Ivyo bitangazwa n'amashyirahamwe yigenga akorera mu misozi miremire ya Minembwe. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedas Ngabo ari mu Minembwe.
Hirya no hino muri santere ya Minembwe ugenda uhura n'impunzi z'abanyamurenge, abapfurero, abanyintu ndetse n'ababembe. Zimwe muri izi mpunzi hari zikambitse mu mashuri, izindi nazo zikambitse mu baturage batuye ku Runundu, Kiziba, Madegu ndetse n'Irundu, kuko zari sanswe zituye mu mihanda iri mu nkengero ya komine ya Minembwe yahiye. Nyahuza niyo nzima. Ijwi rya Amerika rya musanze aho yahungiye mu mano ku Runundu avuye mu muhana w'igakangara.
Kwebwe ukuntu badutwikiye, batangiye kuza ngo amare gushika batwika biziba, duhaye tubabona turi iwacu ngo bamare gutwika biziba, natwe turangije amazaha ashaha kujya iwacu gutya, twanja guhunga no guhisha ibintu bimwe, ariko ntana hari uzuhisha ikintu kera yabonye umuriro n'imbundi hayivuga. Twahoze tubita tugahunga kugira ngo dukize ubuzima.
Ari izi mpunzi zikambitse mu mashuri, ari zikambitse mu mashyamba ndetse n'iziri ku misozi, zose zihuriza hamwe ko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara, kuko izi ntambara z'amoko zibasiye aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'Itombwe, zatumye abaturage barenga 140,000 bava mu byabo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rya OCHA. Nyiramanya na Dorcas yavuye mu mwana wo mu bizi bahungira mu Muzinda.
Twebwe twaratewe duta ibintu birasha mu mazamaze yose barayatwika, mbese bari mu gutwika n'utururi twuzuye ibigori bikarangira. Niyo duhungira turagenda, twamara gushikaho twahungiye twaje gushaka ibyo kurya, bagasara bakadutegereye bakaturasa, tugasaba tukagaruka. Abana bashize n'izara, amahuzu yarahiye, imyaka yarahiye, ibintu byose byapfuye nabi, nta na kintu na kimwe dufite. Mbese naho duhungiye nabo tumaze kubamaramo ubuntu, nibyo bari bafite birarangiye. Ubu turicaye turashize, abana baragwa we tumeze nabi, ntahuzu twambaye, turara nabi akenshi, turiko turahunga, twamara kubona ko byacitse tukaja kumikikira tukaryama.
Uretse kubiza impunzi zifite ikibazo cyo kugira inzara, hari n'izahungiye hafi yaho zari zisanzwe zituye, ariko ziri kugerageza gutaha zikikanga umutekano mukeye.
Nibyo kujya twasize iriya nabyo two turagira ubwoba bwo kuja kubizana, kuko hariho insecurity, haboneka imbunde kandi abazifite si abantu kuvuga ngo ni abasirikari, ariko ni abasivile biwacu tuziranye. Ikindi kibazo ni kibazo cinka, niyo mirima haba niyo tutohagera Rwanda ariko twoyisanze ariko inka ko turasaka ko baratubwira makuru kuko imirimo ikwiraragwa cyane ko bareragira ikaribwa cyane n'ibigori dore byari byumye n'ibishimbo byari byeze ariko ko turabura ukuntu twoja kubitora hejuru y'inzira kuba nabi
umubare munini w'amoko y'abanyamurenge abapfurera ababembe ndetse n'abanyintu bakomeje gukorana ibiganiro banasaba leta gushira abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba z'abamayimayi na gumino kugira ngo babone uburyo basubira mu byabo
twari twifujije kuko guverinema yozamuka ikatujyana maeneo yacu imyaka yacu itaraharibika ngo ibintu zose bidupfire iwacu mweneo za Kamombo ariko karere kacu ije mu Kamombo kugira ngo ducungire umutekano nyabuna abantu bose bagira amahoro barya ibyo kurya byabo kandi borore borore mu karere kacu nta leta irimo usibye kuko mu karere kacu abarimwo n'abarebeye n'abantu batazwi na leta badacunze umutekano neza nibo badushunze
kubera ibibazo by'impunzi biri muri kano karere k'imisozi miremire umuyobozi w'ishyirahamwe rya Ucha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bwana Fernando Aloya avuga yuko ishyirahamwe rya PAM rigiye gutanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi 140 zahunze izi ntambara z'amoko zari zimaze ibyumweru bibiri zibera muri sekiteri ya Tanganyika Nganja Rulenge ndetse n'itombwe muri teritwari ya Fizi na Mwenga Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu minembwe mu ntara kiva amajyepfo
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'u Amerika Washington DC abantu 15 baheruka kugenwa na President w'Uburundi Pierre Nkurunziza mu mabanga yabagize ugwego rujejwe gucungera kugena ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense kuruno wa gatanu itore batanu bagiye kugira ibiro by'ugo gwego inyuma yaho itegeko ryabanje kubagena rikamara iminsi 6 gusa ryasubiwemo kubera utunenge twari twabanje kwibonekezamwo mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye mukanya ivyayo mategeko yabiganiye na Jean Regis Nduwimana umwigisha kuri kaminuza akaba ari n'umuhinga mu vyigwa vyingenzi bimenyesha makuru bikora etude de media mu rurimi rw'igifaransa hamwe na Jerome Niyonzima umunyamwuga akaba anamaze igihe kitari gito muri sense Jerome Niyonzima atangura avuga abatanu bagize biro nshasha ya sense
watowe kuba umukuru w'ibirashingwa bikorwa ni Nestor Ibanga Mukunzi yasanzwe anayirongoye icegera ciwe yatowe ni Laurent Kaganda wewe ntiyarasanzwe muri sense muri iminsi heze
hanyuma umunyamabanga wanyu nawe akatsoba
umunyamabanga nshingwa bikorwa nawe ni witwa Jacques Bukuru yaragiye kumara imyaka 28 ari mu mwuga wo kumenyesha makuru imyaka irenga 10 akaba yarayimaze yayimaze arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru ku radio nkuru y'igihugu
hanyuma umuhanuzi mu by'amategeko
ni Maître Jean Muvayo nawe ni mushasha muri ugo rwego umunyabigega ni witwa Yvette Irambona yahoze akora kuri radio nkuru y'igihugu akaba mbere nawe nyene yarasanzwe ari muri ico kibanza muri sense.
Ego abatowe rero ni kumwe bari baravuzwe na Perezida w'Urundi ku itegeko ryatewe ku mukono igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu nyene.
Iryo tegeko ryo kuwa 15 je ubwanje ntiryari bwanshikire ariko nagiye gushikirwa n'iryasinywe ku itariki 20 ukwezi kwa gatanu.
Nuko sense nk'umuntu ajyumvise ubwa mbere iryo zina sense ni iki yatanguye ryari ishingwa gute nabandi?
Inama nkuru y'igihugu igeze kumenyesha amakuru yatanguye mu 1997 mugabo ntiyari bwabe urwego rugengwa n'ibyirizwa yagiye kuba urwego rugenga n'ibyirizwa mu 2007 ni ukuvuga ubu haraheze imyaka 12 senise igengwa nibwirizwa cyo twita loi organique mu gifaransa.
Ego. Hanyuma ikijaho intumbero yayo ivyo bikogwa nyamukuru vyari vyahe izo ntumbero zagumye uko zari ziri haragiye bigenda birahinduka.
Kumurikijaho rwari rwagihari nk'ugwego ruje kunganira ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru aho basa n'abagomba kugira bati kumenyesha makuru ni nk'uruganda mu bushikiranganji nk'uruganda cyangwa ihuriro ry'inganda zo kumenyesha makuru mugabo harakeneye nawe nu abo kubahiriza ugwego gufasha kubahiriza umwuga kugira ngo nk'amategeko ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru kumbure n'ibijyanye n'akarangamutima k'abanyamwuga bishobore kubahirizwa bati harakeneye uwo bahafi akamera nk'uza arasukamwo mabisi iyo bamwe batirimutse cyangwa akazarahanura abo byoba bigiye kugora kugira ngo ni ubushikiranganji ntibukoranije ko na byose ngo rubu uruganda rwo kumenyesha amakuru wongererwe urwego rwo kwitora utunenge rwo gutora utunenge.
Abo basukamwo mabisi batogwa batowe nande hama bagatogwa mu bisata ivyahe nyamukuru ko barinda bagira muri sense kuva amazina yabo akinugwanurwa gushika yemezwe mu biro vy'umukuru w'igihugu biragenda gutegaje home
kuva sense yitangura gushika none munsi abaja mu rwego mu nama nkuru yo kumenyesha makuru bagenwa n'umukuru w'igihugu itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena hanyuma ibwirizwa ryahahora ryavuga yuko batogwa hisunzwe kumbure uburambe n'icyo bamaze mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha makuru ni aho baciye muri ibyo bikorwa n'ubutwari baba bafise muri uwo mwuga umukuru w'igihugu bwiwe niwe asohora itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena aho hari ibibwirizwa risanzwe nako rigenga CNC rwa organique ryahahora ariko muri mwaka wa 2018 harasohotse irindi bibwirizwa ritunganya ingene inama nkuru yo kumenyesha amakuru CNC itunganyijwe abayigize n'ingene barangura imirimo yabo gogwego yo yebwirizwa yo duvu bitunganya CNC no vuga ni nkibwirizwa ntunganya gwego ri likurira amabwirizwa yandi ashobora kuba amategeko yandi ashobora CNC ishobora kuba yisunga ibyo rero burira tomora ko hariho harimo abandi bantu bateza kugenwa baje baturuka mu bindi bisata bitandukanye z'imirimo y'igihugu nko mu rwego rw'umutekano nko mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru nko mu bisata biraba ivy'amayandikiro y'ibitabo n'ibinyamakuru nko mu bisata kiraba bajya batunganya amasinema n'amareresi n'izindi nzego zitandukanye hama rero no mu binyamakuru byigenga n'ibya leta.
Muri make rero ni perezida Kanaka agena abagize urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi numvise uko tubwiye.
No mukuru w'igihugu agena abagize inama nkuru y'igihugu igeje kumenyesha amakuru akoreye ku mpanuro cyanke mu kuja inama n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Yego Jean Regis Nduwimana ku ruhande rwanyu murumvise uko sense ikora nuko ijaho muravye ukungena itangazamakuru rimeze mu Burundi urwo rwego murumva uko rugenwa niki nivyo mubona ko biza vyungiranira mu bwigenge bwo kumenyesha makuru
kamere ku ari umwigisha dukurikirana cyane twa mahiso frere ari gisha abandi bashatse no ngaho mu makamere mu makaminuza ngaho mu Burundi abanyeshuri batari bake bari muri izo nzego nyene two turavuga amaze kugirizwa uradi ku sense kugwego rukora ndabigutse ko sense ni rumwe mu nzego zitanu zikomeye zishyirwaho n'ibyidashingiro hama yasanze yuko nibyo sense ni urwego rwaje mu ntumbero za demokarasi mu gihe bifuza yuko nk'uko Jemeka yavuga aho aha abari mu rugo abari mu bimenyeshamakuru bagira aho bahuriye kugira bahanurirane bagiye bafate n'icyo bahanuye cyangwa bongeye ko kugira ngo umuga kumenyesha makuru ugende neza hama icyo ni cyane mugabe icya kabiri ni uko izo nzego nazo zaguye ziba izo gukandamiza no gutoteza ibinyamakuru n'icyo rero kugira ngo cya mbere ni ukugenda kwishyura kuri icyo kibazo sense yerekana ko ari intumbero yo gushaka ishyamwe demokarasi mugabo nuko ngo rugwego nabo bavuye ruba urukoreshwa ushobora gukoreshwa mukandamiza imenyesha makuru.
Jérôme ivyo professeur Jean Régis ariko aravuga yuko rushobora kuba nk'igikoresho cyo gukandamiza abanyamakuru canke bakabaca ko mu gihe hari ingingo yose ishobora kuza ivuga ati tushaka ingingo ariko irinda guca muri sense kugira ngo yumvikane ko iriko iza kubwitangaza makuru murabivuga kwiki?
Jean Régis icyo cyimviro n'icyuye kandi mu burenganzira nawe ndiyo gushikiriza uko kumbure avyumvira canke afatiye no kuri ibyo byigwa ashobora kuba yarasomye canke yemera. Ariko je sinibaza ko umuntu yogifatira muri rusange gutyo ngo nubwo gukandamiza. Kumbure harashobora gufatwa ingingo rimwe na rimwe ntizihimbare abo zifatiwe, ariko sinovuga ngo nubwo gukandamiza kuko ndazi ibindi bihe urwego rwagiye ruseruka mu gutabara abamenyeshamakuru rimwe na rimwe nk'iyo bafashwe bagahohoterwa ku rubuga cyangwa mu mirimo yabo.
Yego, umwe mu bamenyeshamakuru ariko aradukurikiranira hagufi ariko adashaka ko tunamuvuga aravuze ko tubaza mwebwe mwese Jean Régis hamwe na Jérôme ngubwo ntivyo babyiza sense igiyemo abatowe n'abanyamuga ubwabo presidence y'Uburundi itarinze kwivanga. Turahera kuri Jean Régis ako kabazo kumenyesha amakuru ko radukurikirana.
Icyo bivana ingingo ya politiki, ingingo bivana nuko igihugu gishaka gutwarwa. Kiri mu gatoya sense nk'uko n'ubwo rusubana n'ibyo shingiro. Bega Uburundi turi mu gihugu kirimo demokarasi nyayo nk'uko tuyumva tuyiga mu ishuri cyangwa tuyigisha cyangwa mu Burundi hari ibindi ntwari imeze ukundi. Ibyo rero yatse aho bihuriye na sense aho bihuye n'izo nzego ni kuvuga iki mu gihe leta itayibatse kuri demokarasi yibatse ku byo bita autoritarisme, ni kuvuga yuko gukandamiza nta demokarasi biriho nk'uko mu kivuga mu kirundi. N'izi nzego zindi za sense, za conseil de securite, conseil national de la securite ziri mu gihugu ntizihereza ngo zigire uburenganzira, ntizihereza ngo zigire nk'uko article ya mbere y'itegeko rivuga ishyiraho sense rivuga n'uko rikora inzoka y'urwego rwigenga. Mu gihe rero leta itarekura uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushyikiriza ibyiyumviro byabo, reka na sense rero niheza ibigo uburenganzira, nacyo gituma rero kugira ngo uburenganzira bwayo ntibibe ubihera mu gihe abuza gushyira n'urwo rwego ibande babashyiraho.
Jérôme ku ruhande rwanyu umenyeshamakuru adashaka ko tumuvuga mubwo ariko aradukurikirana avuze ngo ubwo ntivyo bavyiza sense igiyemwo abatowe n'abanyamwuga ubwabo presidence itarinze kwivanga.
Kuri uwo mumenyeshamakuru jewe ubwa mbere hoho ni uburenganzira, numva nibaza ko icyumviro ciwe ngombwa cubahirizwe ni icyifuzo. Kandi abamenyesha abaserukira abanyamwuga bitorewe nibaza ko mu gihe boje bahagarariye ibyiza cyangwa bahagarariye umwuga byoba ari byiza, ariko nkavuga ni icyifuzo mugabo kandi kumbure bisaba kwiyumvira birebire. Iyo iyumviriye ngo abaserukira abanyamwuga akaba aribo babitorera, aba yiyumviriye nk'uko sense yoba ari nka sendika y'abamenyeshamakuru cyangwa y'imishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru, mugabo mu bisanzwe sense iriho kugira ngo ikorere abamenyeshamakuru mugabo ikorere n'abandi banyagihugu bagezwe kugaburirwa izo mfungurwa zitegurwa n'abamenyeshamakuru ariyo makuru.
Hanyuma
agira ati nk'abaserukira bene gihugu nabo cyangwa abanyagihugu bumviriza amaradiyo cyangwa basoma ibinyamakuru nabo bosha batorwa nande. Niho rero kumbura umuntu aba yumviye ku ruhande rumwe gusa, mugabo sense iriho ngo yubahirize igikorwa cy'abamenyeshamakuru, mugabo yubahirize n'uburenganzira n'agateka kaba abanywanyi bumviriza amaradiyo n'abasoma ibinyamakuru.
Murakoze rero ibiganiro n'amakuru twari bafitiye kuri isaha kuri Radio Vision America. Ni hube garukiye dushimire Engineer Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasi Gebeye yadufashije kwegeranya ibiganiro, wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro, mari kumwe na Jean Fidel Nyonga. Mugire ibihe vyiza mu bandanye, mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.